ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu bihamagaye byihuta abaserukira ibihugu byabo mu Burundi batazi icyo bahamagariwe muri ubwo bushikiranganje. Beretswe ireresi yakozwe na BBC yerekane totezwa n'ubwicanyi bukorerwa abatavuga rumwe na leta nabo mu bakozi b'iperereza. Bahejeje kwerekwa iyo reresi babwiye ko BBC yabeshye batabajanwa ku nzu iri mu Kinindo komine Muha mu gisagara cya Bujumbura ivugwa muri iyo reresi. Bahejeje kumviriza umwe mu bemeza ko amaraso yerekanywe ava muri iyo nzu yari ay'impene zitandatu zabazwe ku munsi mukuru w'abayisilamu. Umushikiranganji w'ubutungane yavuze ingingo leta igiye gufatira BBC harimo kwitwarira kubwira ishumbushe leta y'u Burundi uwakoze iyo reresi nawe ahanwe.
Iyo nkuru babanza bakayikurako aho bayicije hose bagaca aho baciye mu kuyitanga havuga yuko babeshye. Iyo umuntu yabeshewe asaba gushungushwa bigasabwa n'uko uwo yabikoze abihanikwa. Ubu rero tugiye kuraba inzego zibijejwe kugira ngo zishobore kudutunganiriza igihugu cyacu cyaratutswe reka n'abarundi bose aho baciye bogena baravuga ati bamwe basa n'abicanye. Ni ukuvuga turakeneye ishumbushe idasanzwe zo kwitwara rwose cyane kuko umuntu abeshewe ategerezwa gusubizwa ko agashambara bamukuyeko.
Abaserukira ibihugu byabo mu Burundi bo nta na kimwe bashyikiriza atari kwitegereza no kumviriza ibyo babwirwa. Abamenyeshamakuru bo bahawe ijambo bashatse kumenya igituma iyo nzu igitunzwe n'abajeje umutekano mu gihe ayandi mazi nk'ayo yafatiwemo ibigwanisho akaba yarimo abapolisi cyangwa abasirikare yasubijwe ba nyeneyo. Emero Rantine Kanyana kuri icyo kibazo ntajyumunwa yemeza ko amazu yose yafatiwemo ibigwanisho agiye kugurishwa kugira ashumbushwa babuze ababo mu ntureka zatangwe mu mwaka wa 2015 aho haba imyiyerekano yo kwiyamiriza gusubira kwitoza kwa perezida Petero Nkurunziza.
Yego kare ahubwo ibyo byasubije tugiye kubisubirako mbega ahantu hafata ibigwanisho byinshi abanyagihugu byamaze abantu ishumbusha abanyagihugu gahe iva mu gufata izo nzu zose zikagurishwa kugira ngo abo benegihugu bahagore bagire ubusa bashumbushwe. Izo zisigaye kwira ahubwo zisubizwe mu minwe ya leta iheze izigurishe ishumbushe abenegihugu bagize ingorane maze abantu bapfuye muri gisagara bifuza gushumbushwa.
Abajijwe ingene izo nzu zizomenyekana canke ingene hazoshingwa igiciro cazo Kanyana yavuze ko amasenari agiye gukora amatohoza kugira ico gikorwa kizokogwe ku neza y'ababuze.
Aha mu Kinindo hafatiwe ibigwanisho umutekano mu Kinindo warahungabanye wo mu Nyakabiga wahehe ngaha mu gisagara muraza abantu baraturiwe abantu baragira ingorane nyinshi cyane gose abandi barahunga bafise n'ubwoba baratutwabo murumva ivyahonorekariye ivyinshi. Ni ukuvuga rero sentare zizoheza zigerageze kubitohoza neza ziharure zivuge ziti agahombo kuba karabaye kangana gutya hanyuma rero hagira icyo bafatirako kugira bashumbushe abo benegihugu.
Umushikiranganji w'ubutungane akaba agize icyo ashikiriza ku ireresi ya BBC inyuma y'aho umushikirizamanza wa leta bejuje ibiri muri iyo reresi. Ireresi kamwe kamwe inside Burundi's killing machine yasohowe na BBC ku igenekerezo rya kano kwezi kwa 12/2018 mu gihe iyo reresi yari yakozwe mu kwezi kwa 12/2016 kuko BBC yari kwirondera ko leta y'u Burundi igira icyo ishikirije ku byatohojwe na BBC. Umushikirizamanza Kizigenza yavuze ko leta itari kugira icyo ishikirije kuko BBC itavuze ibiri muri iyo reresi. Nayo umushikiranganji w'ubutungane we yavuze ko BBC itigeze icisha urwandiko mu bushikiranganji bw'imigenderanire kugira itabazi. Emero Rantine Kanyana yemeza ahubwo ko BBC yo yironderera amakuru kandi amatohoza y'ibyaha bikomeye adakorerwa ku maradiyo. I Bujumbura, Remunzimana, Ijwi ry'Amerika.